ivyo bintu byo kwibuka abanyeshuri b'abatutsi biga ku ishuri ryisumbuye ryo mu Kibimba komine Giheta intara ya Gitega vyabereye ku kibutso cabubakiwe kirahitwa Kwibubu vyatangujwe n'igisabisho cyo kubasabira hakurikira gushingora iz'amashugwe n'abaserukira abavyeyi baburiye kuri iyo rite ya Kibimba abaserukira amashyirahamwe yamirira kuriho nyabwoko abacitse ku icumu na bamwe mu bashingamateka bato Simoni Suguru aserukira ishyirahamwe ry'abavyeyi baburiye mu Kibimba aratubwira ibitigiri by'abana bahaguye acagira agatanga impanuro kubicanye
abana bishwe baharugwa hagati y'ijana na mirongo ine n'ijana na mirongo itanu abantu bagifise agatima kukwica bene wabo ku gituma icyo ari cyo cyose barakwiriye kwisubirako bakabiheza bakibuka ko bakiri ku isi bagatekereza ntibasesa amaraso ya bene wabo kuko amaraso ni mabi kandi arahuma wayakoze ntamwerera kandi ntaca yakuramwo ndetse ubwoba n'amaganya agumya gushika apfe
kuko kwica umuntu n'ububwe gito yibagize umuntu iyo yavuye ahari niyo azoba rejo
Simoni Suguru aremeza ko yizeye ko Severe izokora ivyo ijejwe ubutungane bukaja habona ariko kandi arafise n'amakenga ku butungane
ikidutera amakenga n'igihe ibikorwa bizoba bigeze muri sentare mpanabyaha Uburundi bwavamo tuzi nyene rero bizoca bigenda ariko kuri twebwe ababyeyi babuze igihambaye nuko twebona by'ukuri ko ubutungane buriko burakora bimwe biboneka kuri bose twongera bucira imanza abo bose batubahiriza agateka ka zina muntu kugira abo bose bihaye uburenganzira bwo kwica abantu bateshwe bate dusabye ko leta ariyo yobidukurikiranira kandi ngira si ababyeyi babuye abana ngaha mu Kibimba bonyine babisaba
Lotea niyo nkuru aserukira se Jenoside Kimosa ati
ikibabaje rero ni uko ahanini abakoze iryo shano ry'amashano kibure ababararitse batarahanirwa ivyaha bakoze hakurikizwa amategeko mpanavyaha agengeje igihugu twasangijwe n'Imana tutibagiye n'amategeko mpanavyaha mpuzamakungu turi ngaha kuko twiyemeje kandi dusubiye kubemerera kuzokwama tubavugira mu guharanira ubutungane bushingiye ku kuri ubutungane mpanavyaha mpuzamakungu ubutungane nibwo bwuzuriza iyibara ryaguye amaraso agaseseka
Simoni Suguru yasavye leta kureka umugwi waonera kubakora amatohoza ku bwicanyi bwabaye kuva mu 2015 kwinjira mu Burundi bagakora ndetse yagize n'icyo asaba ku biganiro bihuza abanyepolitiki aho akemeza ko ibyo ari byo byokomeza amahoro mu Burundi
kubangira kwinjira mu gihugu si umuti na buhoro buhoro kuko baca baguma bibaza ko hari ibyo bagomba kubanyegeza ariko twizere ko leta irikira bikurikirana ku neza y'igihugu na benecu tuboneyeho akanya kandi ko gusaba yuko bya biganiro bya politiki byariko birabera iharusha ko byobandanya bigahera ku neza yacu twese kuko hagati y'intambara n'amahoro twibaza ko atanu umwe atabona icyo yotora icyo ari cyo kuko ayo mahoro niyo azotuma tubaho neza tukabandanya n'imigenderanire myiza n'abandi
Franse Mushano icegera cy'umukuru w'urunani rw'amashyirahamwe yishinze kurwanya ubwicanyi bw'agahomera bunwa n'ayandi mabi mu Burundi nawe nyine avuga ko abanyapolitike bo badindiza ubutungane abanyagihugu bari bakeneye
abanyapolitike ubwo butungane dukeneye ntibabushyira imbere rwose bitebye ntico byo batwara abahutu babuze n'abatutsi babuze bose bakeneye ukuri kugira bamenye ababo inyene byagenze batunganirize impfuvi batunganirize abapfakazi n'abapfakare
naho ku mpari zimaze iminsi zivugwa ku vyibutso vy'abantu bishwe ikivunga Terasi Mushano amenyesha ko abantu bakwiye gutandukanya ivyubatswe imbere y'amasezerano y'Arusha n'ibiriko bigeragezwa kubaka inyuma y'amasezerano y'Arusha akaba ategekanya ko umugwi Severe ari uzokubaka ikibutso kimwe co kwibuka abarundi bose bishwe ikivunga biturutse ku njyane z'amoko abo banyeshuri b'abatutsi bagandaguwe itariki 21 gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na 1993 umunsi Melchiori Ndadaye yari yatowe kurongora Burundi agandagurwa abanyeshuri batuririwe muri sitasiyo itanga ibitoro aho nyene mu Kibimba aho bari bugaraniwe igandagurwa rya Melchiori Ndadaye ryakurikiwe n'ubundi bwicanyi bwaciye bwaduka mu mihingo nka yose y'igihugu butuma kandi ibihumbi n'ibihumbi iby'abarundi bahunga igihugu igitega Fide d'Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika